murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Kwa tugwiza kumwibuka kubera turazishamariye igihugu cyose cy'u Burundi, hanyuma tukavuga duti iragi yaturaze ni iragi ribwirizwa kuranga igihugu n'abene gihugu.
Uwo ni Bwana Guillaume Harushimana uyoboye ishyirahamwe Gumamwo ry'abakunzi n'abagendanye na nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana mu gihe cyo kwibuka imyaka ibiri ishize yishwe mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye uruhare rw'umupira w'amaguru mu kugarura amahoro hagati y'urubyiruko rw'Abarundi rutuye mu nkambi ya Rusenda n'abatuye iruhande rw'iyo nkambi b'abakongomani. Turaza kuzigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu muri ibiganiro byibanda ku Burundi. Abakunzi ba nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana wahoze hayobora iperereza mu Burundi basaba leta gushinga ku murwa mukuru Bujumbura urwibutso rwa mugenerwa. Kuri wa kabiri nibwo habaye imihango yo kwibuka imyaka ibiri ishize yishwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza adufite inkuru irambuye.
Nkigiye cyiza imwe za gatondo y'iminota 40 ni abakunzi ba nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana bahurira kuri Gare du Nord muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura mu kibanza yikiwemo ayo masaha nyene haraheze imyaka ibiri. Bari bambaye udupira umuntu ashobora gusoma ko amajambo avuga ngo turimwo iragi badusigiye tuzorigendera canke intwari itazibagirana. Guillaume Harushimana harongo ishyirahamwe Gumamwo ry'abakunzi n'abagendanye n'umuhisi yabwiye Ijwi rya Amerika ko baje kwibuka iragi yabasigiye.
Twebwe tugwiza kumwibuka kubera turazishamariye igihugu cyose cy'u Burundi, hanyuma tukavuga duti iragi yaturaze ni iragi ribwirizwa kuranga igihugu n'abene gihugu. Hanyuma rero tukavuga duti twebwe naho bamugandaguye ntidushobora kumwibagira kandi tuzofata umwibagiye, na cyane cyane duherenga muri zone ya Kamenge. Umuntu yamye hagarariye umutekano yakoze gose mu kugarukana demokarasi mu gihugu.
Mu bari bahari harimo n'abageze mu zabukuru nka Marita Butoyi w'imyaka 70. Amoso zagendanira mu maso yatubwiye ko ivyiza yamukoreye ari ivyo vya mukweze.
Yo yaramfitiye akamaro kenshi gose kenshi. Yarampaye ni firigo nganyisha mu amazi, arampa n'ibomba mvomesha mu hariyepfo. Ni ngubu ngoma ndayikoresha n'ukuri. Yemwe abagite bagira ngo adetruwate ngo bayinyake. Nta ndabwe ndashaka kubitwarira kuko ati umugani mu Kirundi ngo uhawe n'umwami atekera abagabo babona.
Usa n'ufite agahinda rero muri iyi minsi.
Ndisaga ntacyo Imana yavuze nturire nturire ahandi byinshi byo kuri we nanjye twaratuyaga byinshi rwose benshi mbere n'umugore watahatse bakatamurasa kwa Mungu.
Abivuga umuhisi Sibutoyi gusa na Stefani Ndereyimana batazirashirira niko kuko mbere naho kazina k'ubuhizi yagakuye kuri we.
Twarakorana kureye igihugu ahamanye izina ry'ubuhizi bampaye niwe yari yararinyise kubera yarakunda umuntu amubwira ukuri. Kama rero je twaravugana ukuri kose kuba aho ngeze uyu munsi inzu mbamwo uruhande runini niwe yagize inguvu kandi gushika mu munsi n'akazi ndimwo niwe yakansabiye kubera nari meze nabi cyane hagiye umuntu akorasubira inyuma. Nari umupfakazi naramukunda cyane yari umugabo w'abagabo kera igituma ndi ngaha yarakunda kumbarira nkunda igihugu yaravuga ati uje urasengera igihugu wongere ubikorere kandi ugikunde. Jewe rero yaramfashije ntambarawe yapfuye yandihiye amazi ubu mupangi wanje haramazi kuberawe.
Abandi nabo nk'uyu mugabo babona ko ivyiza nyakwigendera yakoze bikwiye kugira ngo yubakirwe icibutso.
Nyakwigendera umuhisi intwari imfura mu bahizi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana nuko dusaba leta yuko imugira incungu ngakugya gwagasore ari incungu y'ukikuki ndadaye ari incungu ya demokrasi cyakare na Lieutenant General Adolphe Nshimirimana nawe nyene abe incungu ku no munsi tariki zibiri amyandagaro yuko iyi tariki iba ekonje hama Lieutenant General Adolphe akibukwa ku vyiza yakoreye igihugu ningene yitangiye igihugu tugasaba yuko mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gisagara ca Bujumbura habaho monima ichibuto cha lieutenant general Dofshimirima nabuzukuru zabacu bazokure bamenya lieutenant general Dofshimirima icyo amari igihugu nuko twebwe tutabonye ngo gasore ko tuzi icyo amari igihugu
mufato ndere y'Imana asanga bishya Adolphe Nshimirimana arabanze b'igihugu
nabasi ba demokarasi nabanki igihugu tagihugu bakunda kuko iyo baragikunda nta muntu ari kwica general Adolphe cyane uvuga ngo Imani babarire kuko bakoze ico batazi bapfakaje igihugu bapfakaza twebwe bapfakaze yafasha kuko nta muntu yapfakariye ku rugamba numwe cyangwa umudemubirize atapfakaye kuko niwe yekepye abagore babapfakariye ku rugamba yaradufasha cyane nta muntu numwe yidoga yaraduha imitahe.
Harushimana anavuga ko yizeye ko ubutungane buzakora akazi kabwo.
Ubutungane nitwo byinjiramo gose kuko inzego ziratandukanye abajeje ubutungane barazijyore ko barakora kandi bazobikora.
Abasirikare batatu na polisi bane nibo bafunzwe bagirizwa urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Ubwa kera bari umunani mugenzi wabo w'umupolisi yishwe mu mpera z'umwaka uheze igipolisi kikaba cemeje ko yashaka gutoroka inyuma yo kwica waramucunze. Batatu muri abo bafunzwe n'ibisongereze. Urubanza rwabo rwaradindiye haheza amezi umunani. Sentare nkuri kubukira komine ntangwa ku mugwa mukuru Bujumbura baburanishirizwamo yasavye umwanya wo kugira yandi matohoza inyuma yaho umushikiriza manza wa Republika buri amasura umuhisi Adolphe Nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u Burundi amwe mu mashyira hamwe yigenga mu Burundi na mpuza makungu yasohoye akatari gake ivyegeranyo bimwagiriza guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi ikindi ayo mashyira hamwe yamwagirije no guhibigwanisha imbonera kure abakunze biwe basigura ko bandika mu raporo y'abashaka gucafuza ishusho yiwe no kuryanisha Barundi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze kuri inkuru tove mu ntara ya Bujumbura tujye mu ntara ya Gitega aho umukenyezi w'imyaka 52 yarayishwe n'abavandimwe be babiri bamushinja amaruzi ni muri komine ni ntara ya Gitega umutumba wa Bwoga. Umunyamakuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana adufitiye inkuru.
Umukenyezi yari yishwe aba ku mutumba wa Bwoga gatimbiri kamabuye yamenyekanye ku izina rya ntaho bari kwirina yapfuye ku mugoroba w'uno wa kabiri akubiswe n'abandi bakenyezi babiri ico yazize nuko yaraje gutabara umukobwa we yari kakubitwa nabo bakenyezi itangisha Karine umukobwa wanya kwigendera nawe yabanje gukubitwa nabo bakenyezi bavuye bagandaguranye na wiwe aratubwira uko vyagenze
nari ngiye muri korale barantegera banegere ngo bereke tugira duhezeje nawe bacha barafata harya nyene ngiye nyene atana kimwe niteguri zarumva umugere wo mu go cyarafata cyarampindukiza ampi ibyo mu munsi w'umukondo mama acaraza mama je yaciye areka jewe arajako arakubita mama ashamufata cyaramusutamika kurya baboshe umusoma cyaramufata amaboko arazingira ino mu mugongo kumwe baboho umusoma inkokora zifatanye cyamuta mu kintu cy'ikimanga chagwira ka aha kuruhanga nawe mama izo si yamaze kugorora kudaho yamaze guheza kuvomisa nakize ushanga kubarabara ashabantere kupona ngo yamaze gupfa bamufashe nk'umusumo bamubohera mu boki mugongo barakubita ivi bakubita no mu mugongo bakubita no musi wo mukono
ndayizeye mediatrice umukuru w'umutumba wa Bwoga aremeza ayo makuru
twe twahashitse dusanga uwo mama yarayitabye imana yitwa ntaho bari kwirina yamaze gupfa twe twaragize amatohoza bacu batubwira ati uwo mwana wiwe w'umukobwa yarasanzwe ariko araduga agiye kuririmba hama cahura nabo bandi bakobwa ngo ku bintu byisa ko zijanye n'abakobwa ngo bamwagiriza ngo wiwabo ngo barabarozi ngo nabarozi ngo ntiboshora kuja ku ngo yavuze yuko atamukobwa azoja ku mugabo ngo ataragenda hama rero barakiranya mukobwa baramukubita arababara cyane nyina we avuye muhira yumvise induru agiye gutabara baca basimbira kuri uwo nyina we baca baramukubita acaraho he ico twakoze abajeje umutekano baciye bahashika hama barabatora barabajana mu gasho n'ubu bari mu gasho umwe ngene yaragerageje kudusiga mbwa baragerageje kurondera baramufata
uwo mukenyezi nyakwigendera arasanzwe banye gute n'abantu
yari umukenyezi abanye neza n'abantu nta muntu yamuvuga nabi kandi aho yavuga nabi yari umuntu atekereza w'umupfakazi yari yibereho neza mu bantu
ndayizeye mediatrice arafite icyo asaba abatwagwa biwe
akajambo k'ihumure notanga nuko abantu bafatana mu nda kuko cabaye nk'igitero cyo kugwana paragisida nta ntumbero bifatiye ku nsaku nta bintu binini bari basanzwe bafitaniye bijanye n'ubwicanyi cyo nosaba nasaba yuko nkabo baba bafitaniye amatati bo kwitura intwaro bakadushikira twege turongoye imitumba bakatubwira ingorane bafitaniye tukazitorera umuntu atamarasa araseseka
muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega amenyesha ko abakenyezi bagiriza urwo rupfu amaze gushika mu minwe y'inyamira mabi kugira ngo dosiye ibandanye mushikiriza amanza baheze bashengezwe imbere ya sentare i Gitega. Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel D'Antoine kuri iyi nkuru. Tuve igitega tujye noneho muri Congo. Umupira w'amaguru wagize uruhare runini mu kubaka amahoro ndetse no kurwanya amakimbirane hashingiye ku ivangura moko hagati y'urubyiruko rw'Abarundi rutuye mu nkambi ya Rusenda n'abaturage b'abakongomani baba hanze iyo nkambi. Iri mu ntara rero ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo. Ibi bikaba bigaragazwa n'imikino ya gicuti igenda ibahuza ihuza urwo rubyiruko rw'abakongomani n'abarundi bari mu nkambi. Inkuru irambuye muregezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Mu gihe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abanyeshuri bari mu biruhuko. Abenshi muri abo banyeshuri biganjemo urubyiruko barushaho kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwidagadura ndetse no kurushaho kongera ubumenyi n'ubusabane binyuze muri siporo. Bigirimana Musa, umutoza w'amakipe yo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri sekiteri ya Tanganyika, mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko iyi siporo y'umupira w'amaguru yagize uruhare runini mu kwimakaza amahoro no kurandura umuzi w'amacakubiri hagati y'urubyiruko rw'Abarundi n'urw'Abakongomani hanze y'inkambi.
Iyi mikino irazana amahoro kuko urabona irakinamwo abarefije, igakinamwo aba autochtone. Mu gihe tuba tuko turakina, umwe wese ari dondorana n'ubundi akamubwira ati jewe mbaye mu ikambi wenda tananje mbaye hanze y'ikambi, nibo batwakiye. Cyo gituma tugirageza kugira ama approche kugira tugume tubonana, tugume tuganira bitagenda neza kugira tubishire ku murongo.
Nibiki cyane muganira bitagenda neza ubona bishobora kuba bigenda bikosoka?
Impamvu urabona impamvu ntizibura, abantu bari niho ibintu biguma bicangacangana, nico gituma abantu biyaranja kuroganiza utuntu dushobora gutuma abantu baguma bahura kugira baganire bijye bitabiriko biragenda neza. Oh, nimuje mu mirima yiwacu, abandi namwe ntimuduge mu ikambi kugira turabe ko dushaka kugira sensibilisation twatakina umupira, abantu kugira tubumvishe ko abantu ari umwe, baba abari hanze ikambi n'abari mu ikambi bose babwirizwa kuba ikintu kimwe. Ubu ikibazwe kugegwaho nuko jewe fise imatch ashobora kuja kurondera hanze ikambi umuntu hanze ikambi asanzwe azi gukina neza, fise imatch akaza kumfasha imatch yiwanje nkuko nawe afise imatch aza kundondera akansaba abakinyi nanje akamuhereza abakinyi kwera bwa bucuti twunze tucishije mu gukina umupira.
Mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderanire myiza, rumwe mu rubyiruko rw'impunzi z'Abarundi rwo mu nkambi yo mu Rusenda rubarizwa mu makipe y'umupira w'amaguru uvuga ko gwishakamo ubushobozi bwo kwakira no gucumbikira urubyiruko rw'abakongomani iyo hari imikino ya gishuti yabahuje.
Niyo baje nko gukina nko mu nkambi turashobora kuorganiza rugafata kiriya mu kinyi arashobora gutanga ikigozi kimwe cyane ikigozi kibiharage natwo ba turamutse tugenda nkari wa baratuzimana neza tuga bakatugaburira hama tugakina umupira umupira uheze tugahana fair play tugashaka guta.
Imuza mujya gukina he muvuye mu nkambi ya Rusenda?
Bo turashobora kuvanga rwagenda mu mboko tukagenda ahantu bita Igweba, ahantu bita Isanza, bo na ahantu hari imurenge na ahantu tumaje kugera. Ibaraka ntituragerayo.
Theodore Mufano ukorera ishyirahamwe rya SVH Solidarité Volontaire pour l'Humanité babinyujije mu mushinga wo kwimakaza umuco w'amahoro hagati y'impunzi n'abaturage bo mu Rusenda, asanga mu ntego bihaye yo kurwanya ivangura no kwemera guturana hamwe hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bigenda bigegwaho ku buryo bushimishije binyuze mu mahugurwa bagenda batanga mu nzego zitandukanye. Ihuriro ry'abasifuzi b'umupira w'amaguru bo mu nkambi yo mu Rusenda risaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yakomeza kubashigikira kuko ari byinshi uru rubyiruko rw'amoka biratandukanye rugenda gungurana.
Mu bisanzwe sandwe ndi arbitre wo mu nkambi twifuze uko uyu mukambi woshika kure kumbure byo tugirira neza kubera ko niho twoyumva ukuntu twoyumvanamo n'aba bavandimwe baha mu bakongomani kumbure tukakakurira n'utundi tuntu tutari tuzi
ngo tujanye n'iki mutari muzi cyane mu bakongomani mutangiye kumenya binyuze mu mikino
nk'ibintu bimwe bashobora kubyigira kuri twebwe cyangwa bo bashobora kwigira kuri twebwe ntitwari tuziye information yabo nabo ahigera muga twebwe turiko turaraba ukuntu bimeze turabona yo kumenga twebwe ntitwumenga vraiment twari tubizi kubera nitwe turiko turiyegereza abo bakongomani ukuntu twokorana ko tugenda tubigisha.
Hanyuma mwe niki muri kwigira ku bakongomani kuri mubigiraho mwebwe?
Urukundo turiko turabigiraho urukundo kubera urabona ko baguma bagira amamashya ya mikare kugira ngo dukundane twebwe kuri twebwe ico onye kabisa turacemera kubera turabona kare abantu bafise urukundo
kurenga tumenyeshe ko usibye imikino y'umupira w'amaguru ninyuzwamwo ubutumwa bwo gutanga amahoro mu baturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi hari namatsinda abaririmbyi n'ababyinyi ndetse n'abakinyi b'amakinamico bajya bifashishwa mu kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu bihangano byabo Vedaste Ngabo kubwijwe ry'America mu rusenda w'umuntara kiva majyepfo
Vedaste ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru nshuti rero z'ijwi rya Amerika turacyari kumwe uyu noneho ni umwanya w'ikiganiro ntorereka zoza
amakuru make y'imina Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni rwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize amahori wanyu uno munsi mu kiyago cha politike Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku ijwi rya America tugiye kugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye reka mi jambo mugenzanye n'Ugereliane aganira n'abatumire bane
uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi muri studio rero turi kumwe na tumire bane hari umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
ndabaramukije namwe ndaramukije kandi nabagiye kumviriza kino kiganiro bose
turi kumwe kandi n'ugwaruka gwaje ruva mu migambwe itandukanye aho twovuga nka Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure ndakwifuriza ikaze nawe Nancy ndanabaramutse mu kiganiro
murakoze ndabaramukije nanje ndaramukije n'abakora gukurikirana kino kiganiro
Uwundi turi kumwe ni Nahumuremyi Deogracias yaserukiye mizero y'abarundi namwebwe ikaze mu kiganiro ndanabaramutse
naje ndabaramukije ndongera ndabakingurika ko mwantumire
Turi kumwe kandi na Gatete Placide yaserukiye MRC Runenzangemero Placide namwebwe ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro
ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha
Ikibazo cy'ambere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi muri rusangi rero uruhara rw'ugwaruka rwategerezwa ku buruhe mu gucungera umutekano
murakoze uruhara rw'ugwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose muri yanyabune hariho ibigizwe n'abajeje intwaro bajeje umutekano ubutungane hamwe n'abanyagihugu ugwaruka rero rukaba igice kimwe mu byo bigize abanyagihugu rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunga bafashe mu kubungabunga umutekano wabo ukungenera umutekano usanzwe ubungabungwa mu bisanzwe hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano hakaba rero n'ibikorwa bitari by'ubuhinga ibikorwa by'ubuhinga bikorwa nabahinga ari bubajeje umutekano nkuko ibwizwa shingiro ribivuga abo nabo n'ugwego rw'igipolisi n'ugwego rw'igisirikare hamwe n'ugwego rw'igendereza abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijanye no kucungera umutekano hariho rero
ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga iki
ibikorwa by'ubuhinga ni nk'ibi byo gukora gukizura nk'ibintu byo kuja gufata abantu ibi bintu byo kuja kugwana umwansi yateye igihugu nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga bisaba ubuhinga izo nzego ziba zarigishijwe hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ibyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamwo ahanini ni nk'ibi byo kurondera makuru ajanye n'ico cose canke n'uwo wese ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagaca bashikirije izo nzego hakirikare hanyuma nazo zigaca ziraba koko ibyo zibwiwe ari byo hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo ugwaruka mu butandukane bwago rurabikora mu gihugu cyose ruhurikiye muri amakomite yamaho ajejwe umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika no munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano no munsi wifashe neza mu gihugu cyose
murashima mbega ntavyo munegura vyo
ushika ubu ntaco tunegura
nasi nkugwaruka ruri mu mbonera kure ugira uti mwihugu ruhara murubona gute gwifashe gute
yabishikirije neza cyane aho yerekanye uruhara nivyo gwaruka mbere rusabwa kugira ngo ruterere agacumuka mu kubungabunga umutekano mu gihugu nkugwaruka ruri gwimbonera kure tubanje kuvuga mbere nkugwaruka mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize umuce munini wabene igihugu bari mu gihugu bisigura ko rero ugwaruka gufashe minene gucukira duca umutekano byo tera ikibazo aho rero bikaba ari byiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene ugwaruka rufasha gutanga makuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga twe rero nk'ugwaruka rw'imbonera kure turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cane cane ayo mategeko yose igihugu kiko kirashira mu ngiro kwera programme twari igihugu ntiyatowe y'umugambwe CNDD-FDD urumva turinda gufata ya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashigikira rero cyane ibikorwa bijanye n'umutekano kandi mu gihugu cyose kubera murazi ko nimbugwaruka rugize umuce munini wabene igihugu wa mu Burundi ugwaruka rw'imbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera n'umugambwe watsinze amatora n'umugambwe umugambwe uri mu gihugu cyose bisigura yuko rero twebwe n'ukuri turashigikira cyane kandi turashira kumuzirikanye yuko umutekano w'igihugu ari gwacu kora baratwigisha cyane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mumva ko bidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cyane kubungabunga umutekano kushigikira kushikiza ibikorwa no gutanga makuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanirize n'aya migambi yacu iterambere
demokrasias namwe mugira muti uruhara mubona kwifashe gute kugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano ho rubarubaye
ego murakoze kuri ico kibazo mubajije nagomba menyesha bwa mbere na mbere ko nsinde muhinga mujanye n'ibyo gucungira umutekano ariko ariho bimwe nawe musanga amaso yari ku muntu wari wese atari impumyi mu bisanzwe umuntu wari wese arafise uruhara mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba inkumi yaba umushinga nta canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wa mukino gihugu arafise uruhara ko gucungira umutekano ariko nkuko ibwirizo shingiro rivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata ya mbere mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano kubijanye n'uruhara canke sinzi ko no bivuga aho tugwaruka rugarukiriza mu isanzwe nta hariho ndetse naho gutangurira biranagoye ariko nkuko umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho ibikogwa bikogwa nabo bavyigiye nizo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije ugasanga rero nk'ibyo byo gukizura nk'ivyo byo kuja gufata abantu babakoze bibi bijya byo kuja gusaka mu bisanzwe ico n'igikogwa ugwaruka canke mu Burundi wari wese w'umusivile atanukuvuga atavigiye atabwizwa gukora uko bure mu bivuze hariho ugwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga mu ico bikogwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ntawe reka kuyivuga n'ukuri ababijejwe barakwiye kuraba bakosore naka akora ibyo bwiza gukora nakakuriza kugiza gukora kumbure hari byusanga dushora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bigasha bigenda neza umunyagihugu akumva ko atekaniwe
Placide rero namwe nk'abari muri MRC Rurenza Ngemero mugira muti uruhara rw'ugwaruka mubona kwifashe gute mu bintu byo gucungira umutekano
Eko murakoze uruhara rw'ugwaruka mu byirijanye no gucungera umutekano ntiturutandukanya cyane n'abandi banyagihugu abasivili nita abasivili anashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratweka twese turarabwa n'ikibazo cy'umutekano ariko si ku rugero rumwe abantu ugwaruka ruri mu turiko tuvuga abasivili barafise ivyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu quartier gutanga inkuru ni itegeko nibwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu gishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru kuba bijejwe ababijejwe barahari turabazi ni kwego rw'igisirikare kwego kwa gipolisi kwego kugendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha je nibaza ko uruhara mu bijanye n'umutekano gogarukira ngaho nkuko nabandi bagiye barabivuga ingorane ni turiko turabona mu Burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la société si kintu ciza mu gihugu
militarisation
donc usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu makartier umenga bashaka kwitwara nk'aba polisi cyangwa abasirikare ivyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ivyo gwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa by'iterambere erega nubundi utariko
ndemuvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi muri mu migambwe itandukanye ugo gwaruka nuruhe
bakunze kuvuga imbonera kure kandi nivyo naje ndazibona naho mperereye imbonera kure zishaka kwifata nk'abasirikare si kintu ciza kandi ni bene wacu murazi ko atajo turabaza
ubwo buntu bw'ubwo usanga buri ko ugwaruka imbonera kure cyane cyane biriho
reka tubivutse amajambo yakoreshejwe abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri systeme ngo abandi ngo bakorera ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusavye yuko ayo mabari byavuzwe n'umupolisi reka ngira twobirondera twobironka ibyo byose ariko iragira nkuru
y'igihugu
nawe ndubajya bubungira urabizi
nagira ntanga umuco
reka duhe umuco
reka nagira ntanga
umuco mabari
mu mugambi igipolisi cyafashe ubushanje bw'umutekano wo kugwanya igiturire hari ingingo yafashwe yo kugabanya amabariyeri ko basanze hari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe abapolisi cyangwa bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire
amabariyeri acunzwe n'abandi
n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi ari amabariyeri yaragabanijwe cyane kubujya amabariyeri asigaye ari make mu gihugu
hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati aba bantu tubazi bambaye impuzu za civile mbega kubwanya umuntu ibyo bintu
umupolisi ni nde umupolisi akorera hajya yabikubariye ni nde
ivyavuzwe ku radio y'igihugu
nimba ari umupolisi
yaravyumva
umupolisi turavuga yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza akamukorera akazi ari gukora umupolisi
urakoze Greliane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politique ntorere kazoza cha studio ijambo hano ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nti muranige mubanye no muvyanyu na ubutaha
cyari ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika
video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 48 n'ibice 2 FM 104 n'ibice 3 ikigare mu Rwanda ni 48 n'ibice 3 na 104 n'ibice 3 ikigare mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Nshuti rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje, tukaba tubashimiye mwese kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Tian Wang warufatanije na Saidan Hamdun na Fatuma Karara Almas. Kuri mikoroho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Maze rero mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.